VOA. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mukanya nuko mubimenyereye turabashikiriza ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Imara imbere yaho reka mugenzi wacu Orian Itangishaka tubwire amakuru adufitiye muri uyu mwanya. Orian,
urakoze cyane. Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza yagendeye imvukira zo mu gisagara cha Bujumbura kuri uno munsi wa mbere. Aho yakiriwe muri komine ya Nyakabiga. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, tubwire uko ugo rugendo rwagenze. Evariste, ugo rugendo rw'umukuru w'igihugu rwagenze gute? Yakiriwe ate muri komine ya Nyakabiga?
Yane mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza no munsi yaramutse agendera abanyagisagara na cyane cyane imvukira abaseruka imvukira zo muri meri ya Bujumbura, akaba yakiriwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Yamwakiririye muri lise yabihereye Imana abafurera lise Kerperz yo muri zone Nyakabiga yo muri komine ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura.
Amajambo yahavugiwe yashikirije iki? Ijambo nyamukuru yahavugiwe yavuze rite?
Ijambo rya mbere ryashikirijwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura, aho yakeje Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko abaye umuntu wa mbere agendeye imvukira za Bujumbura kuva Burundi bwakabaho. Fredy Mbonimpa akaba yashikirije ko abategetsi bakuru bakuru bo mu myaka iheze ngo batashima kugendera imvukira za Bujumbura, kuko bashikiriza yuko mu gisagara cya Bujumbura atamvukira zihari abahaba bose baza bavuye mu gihugu hagati.
None ego komeza
ikindi mboni mbashe ikindi mboni mbashe kirije n'ikijanye n'umutekano yashikirije yuko muri kino gihe umutekano wifashe neza. Amukibuka ko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze mu gisagara cha Bujumbura hari umutekano muke, humvikana amasasu, hari migumo, hari imyerekano na ko yo kwiyamiriza kirimo cha Petero Nkurunziza. No munsi Fredy Mbonimpa yavuze ati mu gisagara cha Bujumbura ni nyabagendwa kandi abanyagihugu baho babanye neza. Ikindi umukuru w'igisagara cha Bujumbura yavuze n'ikijanye n'ubutunzi, aho yavuze amakenga ashingiye ku itegeko rishasha ngo riri mu nteguro rizotuma ikigo kitoza amakori n'amatagisi OBR ku rwego rw'igihugu kigiye gutoza ibice 50 by'ahora tuzwa mu makomine ya Meri no muri Meri ya Bujumbura. Hakaba Fredy Mbonimpa yavuze yuko atagiye kubona ingene amakomine kana Meri ya Bujumbura izobaho inyuma y'aho iryo tegeko rizoba ryagiye mu ngira.
Hari andi makenga yo bayashikirijwe ku bandi bategetsi babo bari bahari uno munsi kubijanye n'imvukira z'Ibujumbura.
Dufatiye rero ku by'umukuru w'igihugu baganiriye nabo byabonanye mu mwiherero, ahantu kubwira yuko umukuru w'igisagara cha Bujumbura yaje kubushikiriza ijambo amenyeshamakuru bace basabwa gusohoka inama iba mu mwiherero. Nuko umukuru w'igihugu yishyuye kuri ayo makenga ajanye n'amakori n'amatagisi, aho umuvugizi icegera cy'umuvugizi wiwe Jean Claude Ndenzako yashikirije ko byose amatagisi atogwa mu gihugu yose agaruka ku banyagihugu baba yatanze. Akaba rero yahumurije baba bamusitanteri yaba n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane Evariste, uze kudushikiriza iyo nkuru mu buryo burambuye. Ntihaba hari ibindi byo byavuzwe muri iyo nama cyangwa muri uwo mubonano n'abo bategetsi, bidushikirize mu kanya kari imbere. Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, urumwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mugihe amakungu yahimbaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije umunsi mpuzamakungu amakungu wahariwe kugwanya ibiturire ku isi ico kibazo cuba cifashe gute ku isi muri iki gihe na cyane cyane mu karere ka Afrika no mu karere k'ibiyaga binini ku munsi w'uhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibiturire ku isi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu UN Ban Ki-moon yavuze ko biyemeje kuvyerekeye guhagarika ruswa bigeramira utwigoro tw'amakungu two gutuma isi irangwa n'amahoro iterambere n'iterambere kuri bose kivugo cy'uyu mwaka cyari tuje hamwe twese mu rugamba ko kugwanya ruswa kugira dushikire iterambere amahoro n'umutekano ruswa ni kibazo kitoroshe kirangwa mu bihugu byose ni kibazo kigeramira inzego za demokrasi iterambere mu by'ubutunzi kandi gihungabanya inzego za leta ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 ikoraniro rusange ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaremeje amasezerano y'ishyirahamwe ONU yo kugwanya ruswa mu ngingo ya 58 agakwego kane itariki 9 z'ukwezi kw'12 yagenywe kuba umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ruswa kugira bikangurira amakungu kuri icyo kibazo no kumenyekanisha uruhara rw'amasezerano y'ishyirahamwe ONU ajejwe kugwanya ruswa kwibuka umunsi wahariwe kugwanya ibiturire ku isi muri uyu mwaka byashimikiye kuri ruswa nka kimwe mu ntambamyi zikomeye ku byerekeye gushikira imigambi yerekeye iterambere rirama ku munsi w'uguhibaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ibiturire ku isi ishyirahamwe rijeje ryo kugwanya ibiturire mu Burundi ORICOME yarasohoye itangazo kuri uwo munsi twatumiye umuprime nyamoya yanonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba ari umuhinga mpanuzura jambo mu ibanki ijejwe iterambere mu karere ka Afrika BAD twatumiye kandi Gabriel Rufyire ayoboye ishyirahamwe rijeje kugwanya ibiturire mu Burundi ORICOME kugira dushobore kuganira kuri ico kibazo kijanye na ruswa dutangurire kuri Gabriel Rufyire ndakuramukije
natukira baramukije
mwarasohoye itangazo kuri uwo munsi w'ukwibuka guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ruswa muri make mwotubwira ibyari muri iryo tangazo
biri muri tangazo twasohoye nuko twagarutse ubwa mbere kubijyanye n'ukungene igiturire kibonwa ku isi ubwa mbere kibonwa nk'intambamyi ya mbere kubijyanye n'umutekano n'amahoro n'iterambere no gutekana kw'abanyagihugu haba mu bisata byose twarabyerekanye mu iryo tangazo ibyo bigasha bishimikizwa n'ijambo ryavuzwe na n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nawe ne yabivuze nk'uko nyine tubivuze ko ari intambamyi wewe yongeyemo yuko ahubwo ibijyanye n'ububeshi ubuhemu icyo mu gifaransa yise la tromperie et la malhonnêteté yuko ibyo bintu bagiye gukora ibishoboka byo kugira ngo barabe ko birandurana n'imizi ku isi kuko ari intambamyi yo gushikira ya migambi y'ikimpumbi kimwe bita réseau bébé mu gifaransa hanyuma kandi ishyirahamwe ryashinzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryashinzwe gukurikirana iby'ayo masezerano biciye mu gisata cyayo cyitwa INODC hamwe na PNUD baratanguje urugamba ubwo rugamba na gone ruri mu ibyo rwerekana izo ntambamyi rusaba amareta n'amashyirahamwe yagi iwacu ko bokwerekana ingaruka mbi z'igiturire ku bijyanye n'ibyo twari ko turavuga by'amahoro ibyo guhungabana kw'inzego z'igihugu byo guhungabana k'ubutunzi eka ingaruka mbi zose ziboneka mu buryo bw'iterambere yuko amashyirahamwe n'amareta ibyo bintu bishimikira ko cyane hanyuma natwe tuca turagaruka mbere mu by'igihugu cyacu turavuga yuko kuva ibibazo bijyanye n'ibya politiki mu Burundi byadutse mu mwaka w'2015 yuko afete n'ibyaho byaciye bihuhuka kuko nko ku rugero rw'ibiturire Burundi uno munsi ibihugu 10 bya mbere byanyomoje kurya igiturire muri Afrika ho uya Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere byanyomoje kurya igiturire ariko ngaho ndabibukije mu mwaka wa 2006 Burundi bwagira 36 urumva tumaze gutakaza ibibanza birishika hafi 30 mu myaka 10 biko tuja mu nyenga ubutunzi nabwo buguma bumanuka ku buryo twageze no munsi y'ubusa tujirabye icyo twidufatiye gusho twita rotodo ku asase ekonomike no kuvuga ingene urugero rw'ubutunzi ruduga ibyo rero bikaba gutyo mu gihe tubona ko atakintu na kimwe kiri kirakogwa mu gihugu ariho rero twaciye dusaba yuko abari mu bya politike boza bararaba ingene mu byo bavuga mu byo bakora mu ngendo zabo mu mvugo zabo boza barinjira igihugu kuko ari byo tubona ko bishobora gufasha cyane mu bijyanye no gutuma igihugu cyacu gishobora gutera imbere naye handi ho tuzubananya dusubira inyuma nk'ibirenge tuzo kuko ibibazo bihambaye nk'uno munsi bitari ko biravugwa ugashusanga abantu mu by'ukuri bigumira mu ivyo nyene bya politiki cyane ntagira umugambi n'umuji imbere ugasanga rero bizuko bironekara cyane
reka tubandanye reka unaho turi kumwe n'undi mutumire wacu Prime Nyamoya waramutse
mwamutse
iki kibazo cereke biturire ni kibazo kirangwa kibonekeza mu bice bitandukanye no mu bihugu nka byose ku isi mugabo urugero rukaba rutandukanye umuntu afashe igihugu ku kindi ico kibazo kuba ariko baratwumviriza ni kuki tuguma tukigaruka ko umuntu atarambirwa kubera ingaruka kishobora kuba gifise kuvyerekeye iterambere uwo basigurira ikibazo cibiturire igituma ari ntamba myikomeye umuntu atodeho kigwa kuguma vuga
eka Gabriel Sira iryo kwisigura neza cyane kandi ni kibazo yizo cyane amazi myaka yiga iki kibazo cy'ibiturire mu Burundi hanyuma hari ni raporo ya Banki Mondiali yanditswe mu 2014 ivuga iti mu gihe atabaye imwe ya itanga mu gifaransa turayisigira mu kirundi sangrain profond changement politique no Burundi sera probablement l'un des pays les plus pauvres du monde en 2025 umva ni raporo yanditswe ni banki y'isi yose iravuga ituma yashoboye kwandika ibyo bintu kandi cyatangaje ni uko rero nyinze numva umuntu wo muri leta abyanga usa n'uko igiturire mu Burundi kamaze kwifasira mu gihugu noneho umushinga ntahe witwa yereke ushikiri yahora aritegeka umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubyerekeye ubutunzi yari abyivugiye mu kiganiro yatanze ayiha umushingantahe Antoine usomye ibyo yavuze n'ukuri nta kintu kiriyo usubira gusubiramo ahubwo bavuga ko mu kirundi mu gifaransa yagize teze sura komisiyo po Burundi yanditse byose arerekana n'ukuntu hari sisiteme abanyakorera Burundi na Afurika y'Epfo barwandereje mbona aho igiturire ishobora kuniga ubutunzi bw'igihugu nta makiriro rero y'u Burundi ntitwizeye ngo tuzotera imbere mu gihe ikibazo cy'igiturire turakirwanire kugirwanya igihugu bigeze ngaho abandi baza kunyunganira noneho na sanzwe tuzinanye na Gabriel Sikiri ni muntu hari ibintu byinshi byakoze hajya ndege baba anyuze hari amabarabara hari marshe publike hari ibintu byinshi yaranditse no mu gihumbi 2015 ntiharaje Burundi ari basabye umuntu arimike raporo y'amafaranga agenda adaciye mu makoni yerekana neza yuko miliyari zirenga ijana ku mwaka zigenda tutazi uko zigenda nta parlement yize bantu babiri mu gihugu niho abo bonyine bashobora kumenya ukuntu bayataza.
Kenshi na kenshi nko muri Afrika batwara muri Afrika iyo umuntu azanye ico kibazo bavuga ngo ni kibazo ngo kiri hose ngo si muri Afrika gusa woshora kuvuga ikitandukanya ibiturire ingaruka zize ibiturire nko muri Afrika no mu bindi bice byo kwisi
bwambere ko iyo hose hari iturire nta nitwihende nditwihende ariko rero baradukunda babicengacenga bikaje mu mategeko bavita amakomisiyo bavita amalobi n'ibindi ariko kandi cya kabiri n'amafaranga mu bihugu bibiri bimaze gutera imbere amafaranga ntaca hanze kujya kuza mu mabanki n'abantu bamwe bamwe aguma mu gihugu agakomeza bayakoresha mu butunzi bw'igihugu iwacu rero aya mafaranga batwaye aguma mu gihugu bacayajyana hanze basanga rero ari mu makonti yo hanze buraya yo muri Afurika ukaza kugura amazu yo hanze ibaze rero miliyari ijana ku mwaka no mu myaka ibiri itatu aba afite miliyari magana atatu ayo mafaranga ni menshi cyane ibyiza mu Burundi kubaka amashuri urabona tuburyo byose amashuri mu bitaro bibaye ibindi ibyo byose ni ukubera ubwo turire ni amafaranga yo muri leta bakuyemo akajya ku mifuka y'abantu abo ni bo bukabera ingorane cyane ni bo rero intambamyi cy'ukuri y'ubutunzi amafaranga ya leta icyo mpamvu.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku telefone dufise David. David, uratwumva?
Ndabumva.
Ufise akabazo canke icyumviro ushikiriza?
Kandire naguma manje ndamutse abatumire nsanye moya na David Singi.
Eh.
Nyinshi kubaza kubiri
atandi. Ni primenya moya.
Ndagomba. Ego ari utubaza twose nsanu utubaza Gabriel Ufiri akambere ndaga bakorana gute na sentare igwa n'ibiturire ko randi ko bishyo cyane kuri dekone kumengo hoba hariho mu gihe hoba hari ukutumvikana mengo niho hoba ni kanyuko ibyo kugira ibiturire byimanagaje mu nzego za leta aka n'akabazo ka mbere ndagire nyine baba bakorana hagati yabo aka kabiri nashaka kumenya ingene babona itegeko riheza gutorwamo n'amashinga mateka ya assembly de gestion y'igipolisi cy'u Burundi ni ukuvuga kwitunganiriza iby'ubutunzi igipolisi cy'u Burundi yuko hari icyo bizogabanya mu bijyanye n'imiturire muri urwo rwego.
Gabriel,
arakoze kuri ibyo bibazo abajije. Kwebwe inzego zihari dufatiye kuri brigade speciale antikorisi yavuze twebwe barya nukuri turakorana neza jewe sinova nkuri dukorana neza kuko amadosiye amwamwe tubahaye barayakora mugabo ben na cour de compte nayo na maraporo irayakora irakora ibyo gukora mugabo ikibazo burya ntikiri ngaho ikibazo kiri nk'uko professeur Pimenyemo yabivuze kiri kuri systeme ndabahe akarero gasanzwe kugira ngo abyumve ingene turi ko dudu twebwe mu ijambo rimwe nk'ibi bya brigade speciale antikorisi turiko turavuga ibi bya cour de compte dufate kuri brigade antikorisi twebwe twarayisizina nabone barabizi kandi tubazi nakatu bivuga twebwe twita ko ari igikanganyoni rujya rwego bashizeho ni igikanganyoni ni igikanganyoni ku buryo ata muntu n'umwe yo vuga ngo urashobora gukora amadosiye akomeye hajya sinzi ko mwarimo bizi nta muntu ari nommé par décret nta muntu yashyizweho itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo guhagura ushobora kubaza ikintu na kimwe, ariko guyitwa Brigade Speciale Anticorruption urumva yuko ibyo ari paradox ku bantu bose bumva icyo kurwanya igiturire. Ikigira kabiri ni kijyanye na n'ukungene ata sentare ihari kimwe bitara haute cour de justice. Ibyo nabyo nurumva ko ari ikibazo kindi twebwe tubona yuko umengo kiragoye. Ikindi nacyo ahejeje gushikiriza kijyanye na n'ibiruwa yashyizweho iri tegeko riraba ibya autonomie de gestion y'igipolisi, twebwe tubona ko ibintu bitazoshoboka. Nibyo barabishatse mugabo ibijyanye na autonomie de gestion ntibishoboka kuko nta ari ibijyanye no kwitunganiriza akazi ego mugabo ibijyanye no kugira amafaranga ntibyoshoboka kuko nsimbona ingene byogenda kuko n'ubundi hahora hari ibibazo bitari bike mu bijyanye n'izo gutunganya amahera n'iki. Twe tubona umengo ntibishoboka ibi bintu bakoze ni bya binyere by'uko umuntu avuga ati jewe ko mfise inguvu ko mfise ubushobozi reka ngira ibi mugabo ntacyo bizofasha igihugu ahubwo bizotuma haba igiturire cyinshi gusumba.
Turabandanye ikiganiro muri sanga ku bacugura amaradiyo yanyu hari turiko tuvuga ku kibazo cy'ibiturire ku isi na cyane cyane mu karere kacu no mu Burundi. Ku murongo turafise kandi Pacific uratwumva?
Yego cyane ndabumva.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Twari mu kibazo nka dutatu. Akabazo ka mbere mbega boba babona n'ibintu ukuntu bikorerwa mu mabarabara ukuntu igiturire gitangwa mu mabarabara ku mugaragaro kandi ntibaraha basanze hariho ibyandiko byerekana by'ukuri ko atagiturire gitangwa ku bapolisi. Akabazo ka kabiri nako kavuga kati hagati yabo na leta mbega ibyo bahanura leta yobibyumva cyane nayo ntabwo ibumvirize. Ikibazo twaje ni umusore ushaka kwambara ku mutwe.
Gabriel umwishure
ubwa mbere kuri bitire byo mu ibarabara n'uguri abanyagihugu baragowe nuko nkeka umwanya wabaye muto kugira ngo umuntu asigure ubwoko bw'ibiturire. Burya hari ibiturire binini ibi Professeur Prime Nyamoya yavuze icyo twita la corruption noire byica ubutunzi bw'igihugu bikazinganika ubutunzi bw'igihugu ari byo byibusanga twishyiramo rikome cyangwa n'abandi bavuga ko hagenda amamiliyaridi n'amamiliyaridi nka twe tumaze gutora amamiliyaridi ashyika amajana icyenda y'amafaranga y'amarundi ari mu mifuko y'abantu kandi abo bantu bazwi baboneka bwatarimo bakomakoma ubu aribo basanga bategeka ibintu byose mu gihugu. Ibi biturire rero pasiko yagiye kuvuga n'ibiturire bijyanye nicyo twita la corruption anarchique cyangwa la corruption de service aho usanga umupolisi ku ibarabara asaba igiturire aho usanga ubwiye gusaba urupapuro muri leta ari igiturire usanga ubu aho usanga mbere bimaze no kugera mu bakozi bo mu nzu nk'ibi bintu biri kubiraba mu bintu by'abakozi bo mu nzu birateye ubwoba aho usanga twibaza ko bivugana n'ababijejwe cyane cyane abatwara igipolisi tubivugane kuko twe turabona ko umengo hariho ingendo imwe imwe y'abantu bamwe bamwe tubona ku mengo by'ukuri bizohava bigorana cyane kuko abanyagi ibi rero ingaruka mbi zabyo ziri biturire bitera bifite ingaruka mbi byitwa hakiri icyo bita crise de confiance hagati y'utwara n'utwagwa. Iyo crise de confiance rero nayo ni danger iratera ikibazo cyane kuko igihe abatwara n'abatwagwa hamaze kuba icyo kintu cya crise de confiance ingoro zica ziba nyinshi cyane. Ibi rero avuga Pacifique ni iby'ukuri ni ibintu biboneka ahantu hose usanga umutware aba bitwaga ni ba musanteri cyane abakuru b'imitumba cyangwa abakuru b'amazone umuntu wese mu ijambo rimwe umuntu wese asoroma ahatwara ubu niko babigenza. Rero ibi bintu ni ukuri rero bakabigira ingarukambi nababwiye ko ari cyo na crise de conscience mugabo hari indi ingarukambi ikomeye hari n'umuntu yari kwatwara imodoka bus ibyo bantu benshi barabyibuka imodoka umuntu atarafite permis de conduire mugabo aca kuba polisi no kuvuga ko aruca kugendesha imodoka ataze no kuyitwara ayikuye mu bukeye hacaka abantu barenga 20 nabangahe 23 iri kwijibujumba izo rero barabyibuka urumva ingaruka mbizi biturire harimo no kwica n'ibindi bintu byinshi rero nico gituma nibaza yuko ari ikintu cyumvikana ariko gitwa kugwanywa kandi kirahari n'ibintu biboneka ati mbega ibyo muvuga leta irabyumva cyangwa ntibyumva ni ukuri twe tubona atabyo bumva mu ijambo rimwe ntabyo bumva yababyumva nibaza yuko Burundi butabugeze aho bugeze tumaze kubivuga kenshi tumaze kubabwira kenshi ntabyo bumva ahubwo icyo tubona twebwe ni ukudufunga ni ukutumirira nabi nicyo umuntu avuga mu bisanzwe tube turi muri rya shamba aho igikoko gisoza ibihumbi icyenda aricyo kikirya ibyo nibyo biboneka Ferarua DP4 hanyuma mbabaje kuri iki kibazo ntitwokumva ingene leta tushobora kubyumva nk'ubu nta muntu n'umwe atomaramara aba mu gihugu ari mu gihugu igihugu kitagira indege umukuru w'igihugu atagira indege agendamo naho yoba afite ikintu cyihuta agomba aze adashobora kugenda indege agenderamo igihugu kitagira pare presidentielle igihugu ntikigira pare igihugu ntikigira indege yacu kitwa avion commercial indege y'ubudandaji ni ukuvuga igihugu cyacu ni ukuri abantu batwara cyangwa abantu biyumvira ko bakina politiki barakwiye kwiyumvira igihugu kuko twebwe tubona umengo igiturire ni ikintu kibi cyane mu gihugu ibyo byose ni igiturire.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tugaruke ku mutumire wacu Prime Nyamoya twako turavuga ingene ibiturire naho biri ku isi yose bitandukanye n'urugero rutandukanye twashaka mutubwire igituma icyo kibazo cyabaye indanse muri Afrika mu byatumye reka tubandanye tushoboye kumuronka ku telefone yacitse turashubira tugerageze kumuhamagara kugira ngo abandanye agira uruhara muri iki kiganiro reka tugaruke ku batwumviriza ku telefone turi kumwe na Habimana uratwumva
ndabumva cyane
mufise ikibazo cyangwa intererano
eko hari ikibazo nagomba kubaza abatumire cyangwa intererano nagomba gutanga kuri bijyanye n'ibiturire bivugwa mu Burundi kuko hari igihe dukunda kumva yuko bavuga yuko hari umugambi wo kugwanya igiturire mukaho rero uwo mugambi ukawumva ku munwa ntubone mu bikorwa akenshi rero uri kuraraba nk'igiturire nka mu Burundi cyo bagitangwa ku mugaragaro cyane cyane nko ku gipolisi nk'akaro rero uzofate nk'iki imodoka z'amafuso zituruka ruguru mu ntara za ruguru nko muri Noro uzosanga nk'igiturire nk'abapolisi bagitora ku mugaragaro cyangwa nk'akaro uzogende nk'aha ku biraro byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura dusanga igiturire bakijya ku mugaragaro dusanga nk'aba bantu b'amakinga urabona yuko hari itegeko riheruka gusohoka rivuga yuko atamuntu yopakira ibizigo birenze mugabo udusanga n'upakira ibiro birenga 70 udusanga ariko aratozwa amafaranga uhageze mbere wo kwibaza yuko ari nk'itagisi batanga ukaca wiyumvira rero nk'aha mu Burundi bavuga yuko hari nk'abantu bagese kurwanya igiturire ukaca wibaza ati mbega icyo giturire gitwangwa kubera iki kandi hariho abantu bagese
kukigwanya nako
nashaka kubaza rero uwo mutumire agezwe kurwanya icyo giturire nkaca nibaza ati none by'ukuri hoba hariho intambamyi iri hagati yabo bagezwe kugitoza cyangwa yabo cyangwa hoba hariho icyuka kibi gituma badakora ku mugaragaro kugira bagicuze cyangwa hoba hariho kugebukirwa ku buryo hoba hariho nk'abo baba bamaze gusengerwa ntibahane
muduge ku ijambo munyarutse abishure
n'ikindi kandi nagomba gucashikiriza nagomba gucambuka ati uko nk'aba bagitanga kuko niyo umuntu yobabona ngo avuga ati yobasengeza kuko usanga nk'uwagitanga
ukize nk'uwo baho uvuga ati yafashwe uca usanga nkete bundi ariko aritegenda ukaca usanga rero nk'abo bafasha kuvuga ngo baze barerekana abakirya cyangwa abagitanga aca usanga hari icyuka kibi ku buryo hari amategeko twubona yuko adasobanutse
reka bishyure
umugambi wo kukirwanya
reka bishyure Gabriel murashobora kumwishyura
oya njewe mbona mbwa mbere nicenje kuvuga cumvikana n'ikigi turi bakijya ku mugaragaro nari kunezerwa cyane yaba hari umuntu mu higaniro yaserukiye leta yarimwo nk'umushikiranganji w'agatakazi na muntu nk'umushikiranganji w'intwari ibereye mugabo ko byageze gutyo nta kundi kuko nabone biraboneka neza yuko bimaze kubarengera mugabo ibintu byoguma gutyo biragoye by'ukuri hanyuma arabajije ati mbega hari ingorane nyabaki ko tubona igiturire kiguma kiribwa ntimuduhuza bimeze gute mu bisanzwe amashyirahamwe nk'ay'iwacu hariho inzego zije guhana igiturire n'ubutungane ubwo butungane nabwo iyo ngorane burayifise nibwo bwasiba guhana abandi nabo basiba guhana iby'igiturire ni nka zirya gipolisi n'abandi mugabo nabo ibibazo n'ibya bindi nyine tugira tujya tuvuga tuti leta idafashe ingingo zikenewe kugira ngo tuze giturire tujye turabona yuko ejo ibintu bimeze nabi uno munsi ejo bizaba bibi gusumba kuko nababwiye nta hantu hari giturire haba umutekano ntibwishoboka ahantu rero ikintu gituma hataba umutekano mu gihugu ntihabe ubutunzi abantu bakama bafise ubwoba bw'ejo mwumva ko ibyo bintu atari ikintu n'ukuri cyiza na gatoyi nicyo gituma tuguma duhamagara neza na ntaryo umuntu wese yifuza gutwara igihugu yuko yoshira imbere ibintu byo kurwanya igiturire kuko twebwe turabona yuko rigoye twebwe ishyirahamwe rikome riri muri Nations Unies comme observateur turakunda guhurirayo nabo muri leta turiko twebwe muri ishyirahamwe tukababwira tuti none mwebwe ko mubona ibindi bihugu bafata ingingo mugaba mwebwe mwashyiraho n'amategeko mugashyiraho amategeko y'ibikanganyoni mwebwe ntimubona yuko ibintu ari ikibazo si cyo cyonyine tukababwira tuti none nk'ubu mwiyumvire igihugu uno munsi umukuru w'igihugu icyegera ciwe cya mbere n'icya kabiri umukuru w'inama nshingamateka mu rukumu rw'inama nkenguzamateka naho bugurisha igihugu uno munsi bakakidandaza hanze nta sentare n'imwe ihari mu Burundi ishobora kubacira urubanza mwe numva tudafise ikibazo gikomeye cyane ibyo nta sentare n'imwe ihari sentare ivugwa mu ibwirizwa shingiro mu ngingo y'amajana 233 kugenda gushaka umubwirizwa y'amajana 236 barase kuyishyiraho hariho mbere n'umushikiranganji yigeze w'ubutungane yigeze kunyomoza avuga ati iyo sentare hamwe yojaho inzego zigusha zihungabana yari umushikiranganji w'ubutungane w'icyo gihe yitwa Ansira Ntakaburimbo murumva rero aho tugeze ahantu aho nibaza ariko n'abatwara nabo batazi ibyo barimo jyewe ndabivuge gutyo n'ibyo niyumvira n'ibyo umuntu abona aho usanga umusuma ari wasoma imbere y'abandi aho usanga umubandi ari we muntu afite ijambo rya mbere mu bintu byose mugabo ntibigere biyumvira ingaruka mbi z'igiturire nibaza yuko dukuri twese tugiye kwikubita agashi tukaraba kugira ngo igihugu kigire kujya mu nyenga twese turiko turarorera
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi dufise ku murongo ni Leonidas uratwumva?
Yego ndabumva.
Mufise akabazo canke icyumviro mushikiriza?
Kimere ano ni kibazo.
Mubaze?
Yugiye kuraba mu Burundi barashinze cyo bitatore yaseze. Yaseze ntacyo yigeze ikora mu gihugu. Kugeza n'uyu munsi. Hanyuma icyo nabaza uwo warikome ko batangiye kuvuga tolerance zero mwaravuga mukaganura mbe kugeza ubu hari icyo mumaze gushyiraho nk'amadosiye menshi yagaragaye n'ibiturire
mu mwishyure
tolerance zero ntacyo yashitseko nibaza yuko ari ibintu biboneka bigaragara kuko ntwabivuze yuko abasoma ari bo basoma imbere y'abandi baraduhinyuza je nibaza yuko twe twahise ko byari amajambo ya propaganda cyangwa amajambo ya politiki amajambo ya politiki rero twebwe siyo turaba twe turaba ibikorwa ibikorwa rero biboneka nuko tolerance zero ahubwo yaje yahavuye iba tolerance 100% nuko uvuga igituriyo cyaciye kigi ikindi munkundiye noshanga kuva kuri izi sentare yo kugwanya igiturire sinzi ko mwe mwari mubizi yuko umuntu akora mu nababwiye yuko bajye abantu bo mu gi sentare yo kugwanya igiturire mumbabarire igikire gipolisi cyo kugwanya igiturire ni gipolisi cyagiyeho mugabo bace bagiha ibyo no kwita ama avantage umuofisiye umupolisi aje kugwanya igiturire ahembwa amafaranga asumba ari mu magistrat wo muri kurusitrene kuburyo byateye n'ibibazo bidasanzwe bavuga bati abo bantu none baje gukora iki rero ibintu bikorwa cyangwa ibintu bigigwa twebwe twenyine biraturengeza dusiga mu bwenge ingene byitwa kuko twe tubona umengo hari ikibazo kidasanzwe cyane nicyo gituma twe tuvuga tuti ibi amajambo bavuga baravuze bya tolerance zero baravuga ngo ugire isaka by'imbwa byahiye mugabo byose ahubwo ari isaka by'imbwa bisha twabonye umengo byaravomerewe ari ibi bya tolerance zero twabonye ahubwo byaciye biba jene umegitire carenu rero mu ijambo rimwe jewe niyumvira yuko abanyagihugu bakwiye ubwa mbere kwanga kugitanga turazi ko bigoye bitoroshe mugabo umugabo arinda kaje nta kuntu kwanga kugitanga igihe kabiri naco nuko dusaba yuko abantu bari muri politike bukuri bishoboka bakabona yuko igiturire ari kafere ari indwara igoye iyimaze kuba karanda kugira ikire usanga ari ibibazo bihambaye cyane kuko ikimaze kuba system
Radio Sud America i Washington DC.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Korekora twumviriza ni mu kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku kibazo cy'ibiturire n'ingaruka zacu kuvyerekeye iterambere. Tugaruke ku mutumire wacu Prime Nyamoya. Turako turavuga kuri ico kibazo, muravuga ko ari kibazo gishobora kwibonekeza mu bihugu nka byose yamara ko urugero rutandukanye. Umuntu yitegereje nko mu bihugu biteye imbere naho hoba hariho ruswa iri ku rugero rwo hasi ibintu birakogwa birakarangurwa ariko umuntu yitegereje nko muri Afrika usanga nibintu ngendegwa ko nk'amabarabara amashure ibitaro eka nibindi ibintu ngendegwa ko biranga igihugu kirikorikije mu nzira iterambere bitarangurwa kuba ariko ratwumviza wo bumvisha neza ingaruka nyakuri zigiturire kuvyerekeye kugeramira bikomeye iterambere
Kuyenda la vizitse chizano tagize na anwan kaura ina jeshiki ari bukaneza kada kugira neza n'umwari avuga ati ubije yose ari maze kuba system mu gihugu aravuga na mazina yake naba bikora yazi ngorane zacu nuko abogwa yiturire niba babikora niyo tugire rero nuko ufikira heje kubivuga ni kanseri muri mugi utundi nta kindi gishobora gukogwa mu Burundi ndagwa karere nta bantu babahanda masanga abahanze ajya mu gihugu abikare ende kisme cyane mu Burundi ku myaka n'imyaka yari ari make ariko noneho ntanda make akiza ugiranye n'igihugu yo mu karere iwacu radi Rwanda uraje muri Tanzania Kenya na Uganda Burundi nta n'abantu bashobora kuzana amafaranga y'agaciro kugira ngo kuko kubera igiturire cyo hejuru yabivuga nico kubwanje ariko gikomeye kuko kiyatuma abantu bagira ubwoba bajya ati amafaranga ni nayaga muri iki gihugu igihe ndi ushaka kuyasubiza inyuma nitwe bizoshoboka aho rero niko kabera ingorane nyamukuru hakaba n'iyo ubuswa bwabo ko abantu bato bato mu bindi bihugu barijyanye cyane kandi birashoboka ariko ntushobora gutaba umuntu yarwanye ubuswa mu gihe nawe ariko uri kuyabikora kandi bagize nabiganga umutima ntaje rufitiye yaje gusoma yavuze ati nk'amagenera sentitikara bajya baza baraha abantu babubaka amaze kurenga miliyari ijana y'amarundi n'amafaranga y'umurengera kitazi yaja ntituzi yaja ariko ntikimenya icyo kiza gukora ayo mafaranga ayo ngo bayabahaye kugira ngo bubake ayo mafaranga ugasanga yagiye ahandi yaranyuze nicyo gituma n'iyo raporo ya Banki Mondiali nababwiye ivuga iti mu gihe mudahinduye inzego mu Burundi ntibaze ko muzoshobora gutera imbere kuko tuzokwama turi igihugu igihugu cya nyuma mu butunzi ku isi yose
umuntu yitegereje umuntu yitegereje muri Afurika ibiturire byabaye nk'umuco wabaye umuco ku buryo kubihindura nibaza bizofata igihe ku bwanyu nikiye mubona kizoshobora gukogwa kugira ngo icyo kibazo naho kitoranduranwa n'imizi yamara nk'ibyo bintu bako tubavuga ngendegwa ko bishobore no gushigwa mu bikogwa
kandi kibazo kigoye cyane kimushuye yoje nyine nta kintu kumubwira tutagiye hamwe nibaze ko ari ikibazo twokwigira hamwe twese ari abarundi abo ni mu Kongo bifise amatungo adashoboka gushika muri 96 bati bikukiye Kongo yari igihugu cya mbere muri Afurika yose kandi ni igihugu cya mbere ndetse na Afurika yari bagomba no kunganya hamaze amezi 6 Kongo yose icyo kiri inyuma urabona n'ubu cyagerageza n'ubu Kongo ufite imitungo myinshi ariko abakongomani n'abantu nabo nyine bakeneye ku isi yose na twese noneho urabona n'akarere kandi hari n'ibihugu bidafite amatungo menshi ariko bateye imbere kubera ko barwanya ibiturire ko bashinzwe gutera imbere bakarwanya ibiturire kuko ibiturire kabeshi yayize ni kanseri kanseri yari imaze kujya mu murindi w'umuntu yagoye kurwara rero njyenyine nta muti twise navuga ngo tuyiye hamwe twese nta cyane cyane inzego za politiki zihindura kuko mu gihe zidahinduye ingiro nta kamaro zizokoma ari uko
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku badukurikirana ku murongo wa telefone turi kumwe na Innocent wiriwe
we
washobora ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza
ni nk'intererano nushakira ariko harimo n'akabazo no kuvuga ibintu biganye n'igiturire igituma ni kubera mbona abantu babijya kenshi n'abategetsi nyine nabo badejwe abo baba badejwe kubirwanya noneho igipolisi cyo bagihana abagiturire ko mbona igipolisi menga nicyo kigiturire cyane nk'iyo ndiko ndagenda hari ibintu nkora mbona umuntu menga biranteye n'isoni
nibagerageze bagabanye n'ukuri twebwe twarushije kw'abanyagihugu kandi natwe nta kuntu twareka kugitanga kubera hari haho kiba kibi naho usanga cyatubereye kiza kugitanga kuko hariho nk'ahantu ugera ugasanga umenga ntiwohava utigomboye nyine ni ukuvuga nk'ubu ngubu umupolisi agufashe nubwo ufite karangamuntu ukayimwereka akayikwaka agasha kugira ngo mpaka ngo umpaye ibihumbi bibiri kugira ngo ndayigusubize kandi utabimuhaye ibihumbi bibiri aca bayizana kuyinyegeza ako kadoyinda kuja kwigomboa none ko ari mwumva tutarenze nibarabe ukuntu boza barakariya nabo ba polisi nyene bakora no mu mabarabara baraba ukuntu bogabanyagwe kandi ho biraturuhije murakoze
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Gerard uratwumva
yego ndabumva cyane mwase mwati ishigano sikaniro no puri kizageze kizageze yego mwasikuye yuko igitwe kuri mu mwasi mubi kuko kikiza bake kikica benshi uriko araba yego mwavuze ngaha muri Afrika naho nyine ibyo bituriye biraribwa cyane cyane ibituriye byinshi bishanga mu mashyirahamwe no hanze biriyo no hanze urumva mu mikira y'amaguru ko usanga abakora bariko baragira ibiturire n'umuntu akibaza none nkabaza nka Rufyiri wewe yanonosoye agakwikana ibyo bintu we ariko kubuje icyo kintu ingeso yo kugira ngo tugire eradication iyo izindi biveho cyane cyane bintu nka mu Burundi birahari we ubona we kubaye kwa masemera ngo biture ngo biharibwa wewe yokora iki kugira hasi ivyo bintu hari umwanditsi w'umunyamerika witwa George Young niwe yavuze ati la famille pire ennemi des Africains iyo cyabisi kugura neza ngo kujya kuntu usanga ngo umufunksionnaire atunze abana biwe agatunga umugore agatunga n'abana bamukuru we abana bamushikiwe ubu n'udufaranga ahembwa ngo atarondera ukuntu agira akura hirya no hino kugira ngo asatisfe sombezwe kugira ngo araba ukuntu abaho ni Rufyi icyo kintu nicyo bakirimo mu bintu bitwanga mu rundi bikuba bibwira ko ukuntu usanga bafata umuryango tuzi nk'abana benshi ugasanga nyine atadonda kurondera ukuntu asatisfe sombezwe uwo muntu uze nyine uwo mu fonctionnaire wa leta se hagirane kuko biture uri kwaraba byarenze nano uri kwaraba ibintu byose mu madomene nka yose cyane cyane rero nk'amadomene usanga ubu bita mwana madume ya education ubu uje baravuga ngo barikora ngo batanga kazi ugasanga umuntu mu mashure nka ero paper example ngo amuke muri yone naho kazi ntakarumwe ugasanga nkishira mikana aka nkare nka internet bikore yangaza abakozi rwa kwangaza abakozi bikaraba nk'amafaranga ibiri bakazwema ntaje nagiye kugepoza yaje
baje kabishure
mukubu uwe ntare zibitandaro byose nibiture abantu bakeneye kuraba kugira ngo ni kugira ngo abantu bafurikiranye hafi cyane cyane kufata rufino kwa kinyishure isho ya ukora we ntaguma asohora amatangazo gasohora ibyanditse ava mu biture biturire none we abona shome azoguma avuga uko nyene ubona we shome kugira ngo icyo kintu kizohereza abantu zotere n'intambwe nikiye murakoze ni kuri ya kinyishure ko
bwa murakoze mu mwishure Gabriel
umuntu ariko arumviriza abarundi murumva mwese ko barushe bararushe by'ukuri kandi ni ibintu byumvikana harimo bitobabaza kubera birababaje nyine ikibazo rero cy'umuti twibaza ko uhari kandi bose babona ubwa mbere nuko turonka ibintu bibiri byonyine gusa n'ibintu bibiri dukeneye ikintu bita la bonne gouvernance intwaro ibereye kwene dukeneye abategetsi babakunze ibinda umutegetsi amaze kuja kubutegeza kaza ari nije imbere ntacyo ashobora gufasha igihugu ntibishoboka ni ibyo bibazo bihari jewe navuze nti burya iyo ufashe umuntu atafisere valeur sinzi ngeno kivuga mu Kirundi ukamuzeza ibintu adafisere valeur ashira imbere ntibikunda ashafata ko ibyo bintu ari ibyiwe ntamye kubitandukanya ni ukuvuga rero hakenewe icyo nokwita leadership juste uburongozi bwiza bufatiye ku cyo kintu nise bonne gouvernance ikigera kabiri gikenewe nibaza yuko
ari icyo n'ubutungane bwigenga ubutungane butigenga ntibeza ngo bishoboke kuko ubutungane nibwo buha n'umuntu wese yagize amakosa ibyo byose uko ari bitatu kuko uburongozi bwiza mvuze buca bushyiraho amategeko meza n'amategeko yo niyacaza abitunganya byose ibyo bintu rero bitatu ndababwiye mu gihugu cyacu nta na kimwe kihari ni ibintu nabone bazi abategetsi tubivugana kenshi barabizi kuko biratabihari mugabo wababaza uti rero tugira iki nabone ukamengo ni umupfumu yasanywe n'umuntu nabone ntibabona icyo bokora rero jyewe nibaza yuko jyewe n'ukuri jyewe nosaba yuko kugira ngo abanyagihugu barushije nagenda gusaba uzorondere umwanya utumire umushikiranganji sinavuga ngo w'intwari ibereye kuko murundi nibaza ko umuntu ariko aramugora umuntu atumire abantu muri perezidansi n'abo muntu nibo nibaza cyangwa ahubwo ndi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD niwe nibaza wa mbere akwiye kubazwa bino bintu kuko abakadre bose bava nk'uyu mugambwe nabo barazana mu mugambwe urumva nicyo kibazo kije kibaho hari ikibazo ku buryo igiturire kimaze kugera mu nzego zose usanga bamaze gutanga mu mugambwe bagatanga hehe bakagira ibibazo bidasanzwe kuko tubona yuko uburongozi bwiza butabonetse mu gihugu ngo bumve ko abantu batwara baje gukorera abanyagihugu atari abanyagihugu baje kubakorera bizogora cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruke ku mutumire Prime Nyamoya. Ndibuka igihe kimwe Colin Powell yigeze kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umusirikare akomeye w'umujenerali yubahwe cyane ngaha, yigeze kuvuga ku vyerekeye igihugu ca Nigeria, aravuga ati igituma Nigeria idatera imbere yari kwiye kuba igihugu c'igihangange nk'ibi bihugu bikomakomeye vyo kwisi mu vy'ubutunzi. Yavuze ngo nukubera umuco n'ingendo byashinze imizi mu gihugu, umuco w'ibiturire. Abanyanigeria baramushavuriye, abategetsi baramushavurira cyane. Yamara umuntu yitegereje yoba yari kavuga ukuri kujya bavuga mu kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata
yeni bagayiko ngabizi nta mu kirundi bagati kuri kurababaza kurababaza nyine kutani kandi badumukutuki ikibazo nyamukuru muri Afrika yose niko kibazo cyane cy'ukuri. Nkawe turiko turiga ibyerekeye ubutunzi n'ibihugu, twese turazi yuko mu gihe atari indwara ibereye irwanya ibiturire, irwanya akarenganye, ni ngombwa icyo gihugu kigira ingorane kigashobora gutera imbere. Wowe uvuze mu gihe atari igihugu cyose cyo muri Afurika, usange iyo ngorane ihari kuko ntabwo ibintu biba biza kuva n'amazina data no kwiteranya n'abatware, ariko birazwi yuko muri Afurika ari ikibazo nyamukuru. Aho rero abanyagihugu nibo bari bateze kurwana bakarwana utwabo, kuko ayo mafaranga bahinduza nayabo niyo abawuza gutera imbere, niyo abuza n'abandi kuzana amafaranga iyo bateza imbere. Urabona Burundi na Tanzania utunzi cyabise bitaka bose barabizira yaravuzwe na niwe ifikiyase arabivuga urundi bufite ibigori kibuze gusa bidutwite nk'uko gabe yaheze kubivuga bashinitse ku neza n'abarundi igihe hari akazi k'abantu bashobora gufata amamiliyari arenga ijana bakayashyira mu mifuko yabo wumva ari ingorane, babivuze bumva bashaka ni ngombwa bashangure kuko ubuze ibyarije kandi kuri kurababaza by'ukuri uko nari.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Anicet, uratwumva?
Ndabumva na mahoro.
Na mahoro. Mufise ikibazo canke intererano?
Narenze ikibazo gitoye nagomba maze uwo mutumire Gabriel Rusiri.
Munyarutse.
Weze mu Burundi urabona yuko igiturire vrema umuntu adakiye hirya no hino, turabona yuko Leta iri kuyakirwanya, ariko ikintu cy'ikibazo kihari wewe iyo bari igiturire cy'abazungu usanga bo bakavuga yuko ari igiturire nk'akarorero nk'ubu yewe yavuze yuko kubera igiturire yariye ko abahutu boza bakwangwa n'abatutsi ugasanga n'icyo ni igiturire none wewe ariko akora kugira ngo leta y'u Burundi ayifashe hariya bagegeje kuvuga yuko leta iri kugira igiturire n'ibindi kugira ngo bareke kudufasha ariko akora kugira ngo abifutanga n'ibyo bavuga n'abo Burundi kugira ngo amakungu akiri atwigira aduhe amafaranga
reka nyarutsa bishure
ikindi nacyo nagomba namubaze wewe ko yaba ari mu Burundi abona amadomene yoshobora kwinjizamo ingufu kugira ngo igiturire kizemo abona ari iki na cyane cyane ko urabye mu Burundi hariho inzego zikwiye hariho kuranti korivisiyo hariho
reka bishure umwanya uri kuratujana mu mwishure Gabriel reka bishure
nibaza ko nkeka hariyo ibintu bimusiga uyu muntu anise aje kubaza ikibazo ntava cyangwa ibintu bya politike n'ibijyanye n'izo kurwanya igiturire twebwe ntituri mu bya politike twe turi mu byo kurwanya igiturire twe tuvuga ibihari nababwiye yuko igihugu kitagira indege sinibaza yuko noba nabeshe nabuze igihugu cy'u Burundi n'ubu uri mukuru w'igihugu atangiye umuntu yaba ari umukuru w'igihugu sinzi ko ngaho yompinyuza navuze ko u Burundi butagira indege yabwo komersiyale n'ibindi rero twebwe tuvuga ibintu bihari umuntu ashobora gukorekosha n'iminwe igihugu ntikigira ibyo mugabo mu gisagara cya Bujumbura uravye urabona ko amazu ahari umwego nta n'umwe akenye biravye neza rero natwe tuvuga tuti ibintu bihari birahari biraboneka hanyuma avuza ati mbega mwebwe muriko mukora iki ko muriko mufasha iki kuri antikorupsiyo irahari brigade speciale antikorupsiyo izo zirahari nagiye navuze ko byari kandi turakorana kandi dukorana neza n'ukuri nabivuze kuko turahana amakuru mu bintu bitari bike mugabo nababwiye amategeko ahari bayashizeho ntibigeze barondera yuko abantu bahanwa ndababwije ukuri hari abantu batanu mu gihugu uno munsi naho bugurisha u Burundi bakabudandaza ntasho n'ihari bahana nibaza ko rukubera iki nababwiye umushikiranganji yabivuze n'ibyo yavuze yuko ngo gushyiraho iyo sentare baba ariko barahunga inzego z'igihugu mu gihe rero hariho abantu bavuga ngo ntibohanwa kandi umuntu we uri kutubahaza amategeko nta namwe ku isi hataje amategeko nta muntu arengera amategeko ntibibaho rero mu ijambo rimwe icyo nagomba kuvuga nkereza ko kuri iki kibazo ciwe nuko hakwiye kuboneka intwari bereye uburongozi bwiza amategeko meza n'ubutungane bwigenga ibyo bintu bitatu bitariho mu gihugu ntihagire uwuzo babesha ibyo dukora byose biba ari ubusa imyaka maze n'ubwo maze kugenda aho maze kukuja ibyo maze gukoramwo narabonye neza yuko ibyo bintu bitatu bivuze ahantu nta gihugu gishobora gutera imbere dusubira inyuma nk'ibirenge ntibishoboka
prime nyamoya mukurangiza hasigaye umwanya muto hari icyo mwashikiriza mwashikiriza mbere yuko turangiza iki kiganiro
rero cyane kandi nifuza yuko dushaka gutera imbere ibintu byose byo muri Afurika tuteza kurwanya ibiturire ibiturire bijyana n'inzego za politiki mu gihe abanyapolitiki batabyumva ngo bizokorana ari ingorane muri Afurika yose cyane cyane mu Burundi nk'uko nabivuze raporo ya Banki Mondiyale isi yose yavuze ati mu gihe atashinzitse inzego muri politiki zirwanya ibiturire ntibibaze ko ubundi ntibava mu bihugu bikenye ibaga rero nifuza cyane cyane yuko natwe b'u Burundi dukora imbere kuko ubukene buri muri iki gihugu nuko bizabaraga
namwe Gabriel Rufyiri hasigaye utumunota munsi y'umunota cyimbiro cya nyuma mwashikiriza muri make
jewe nusaba nk'uko umuprofeseri abishikirije nyamoya n'ukuri icyo kintu avuze abantu bari muri politiki baba batwara uno munsi cyangwa iyumvira ko bazotwara igihugu ejo bashyira imbere ibintu byo kuraba igihugu ntibashyira imbere ibintu byo kuraba inyungu zabo kuko ibyo nibyo byica igihugu twe dusaba yuko abatwara n'abazotwara ejo
ikintu cyo kwandika kitwa kigira umugambi wacu kuko nabone babicaye ku giti bariko baratema bo nyene
murakoze
twasaba
murakoze twari dufise abatumire Prime Nyamoya yanonosoye ubutunzi akaba ari umuhinga mpanuzo jambo mwibanke je ruterambere muri Afrika Bad hamwe na Gabriel Rufyiri arayoboye ishiramwe rigero kugwanya ibiturire mu Burundi Oricom twako tuvuga ku kibazo c'ibiturire mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzo amakungu hariwe kugwanya ibiturire ku isi ku munsi wa gatanu w'indwi turangije turabashimiye mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri isanga cuno munsi mugire mugoroba mwiza.